Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Bertrand Ngendakuriyo.
Turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya 22 gitugutuma kwa 2025 cyuti namwe bagenzi mwashimye gukurikira radio Nzamba gatika kawe ndabahaye mwiriwe ndabahani kaze muri ano makuru twabateguriye ayo nayo akabagizwe n'izingi nkuru zikurikira. Abakozi batatu bo ku bitaro bikuru by'Imakamba babarizwa mu biro y'igipolisi kuva ku munsi wa 7 heze bakaba bakekwa kunyuruza bifata kibanza amafaranga yababa imiliyoni 10 z'amafaranga y'abarundi. Naye bakozi bishira hamwe ritunganya amazi meza Jibu mu Burundi baragiriza uburongozi bw'iryo shira hamwe guhagarika abakozi aho nyanzwe amategeko kugira basubirizwe nabo mu miryango y'abarunguye iryo shira hamwe twabibateguriye. Ubutunzi naho ishyirahamwe Parseme ribandanya rinegura ingene ifaranga ry'u Burundi ribandanya ritakaza agaciro mu gihe abarongoye igihugu bamenyesha imigambi yo gushorera ibiva mu Burundi makungu harimo n'ubutare rwamwe iyo migambi itizwe neza ngo itunganywe neza naho Burundi buriko buraja mu bijanye n'ubutunzi. Amakuru twabateguriye saya gusa mu kanya amakuru mu idonito.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha ikaze murano makuru. Abakozi batatu bo ku bitaro bikuru bya Makamba basanzwe ari n'abanyuranye b'umugambi SNDFTD barahagaritswe n'igipolisi kuva ku munsi wa 7 heze bagirizwa ubusuma bw'amafaranga y'ibyo bitaro. Amakuru ava mu bakozi avuga ko amafaranga ashika hafi miliyoni 10 z'amafaranga y'amarundi iyo bamaze kunyuruzwa mu biharuro by'imfata kibanza. Ivyo bibaye mu gihe abakozi benshi b'ivyo bitaro bamaze igihe bidoga ku mishahara yabo yagabanutse kuva hatangura uburyo bushasha bwo gutanga imishahara mu mwaka w'2024 bita politique salariale. Ino nkuru tuyibaze Pacifique Nkeshimana.
Abo bakozi bafashwe Nizeyimana Yvonne, Mugisha Christophe hamwe n'umwe yitwa Jiziwe ariwe muhinga mu bijanye n'ivyuma vya mudasobwa. Bose bakorera mu gisata cyo kwishyuza amafaranga ku bagwayi bita recouvrement. Amatohoza yibanze avuga ko bakoresha uburyo bwo gufuta canke guhindura fagitire z'amafaranga yategerezwa kuriwa hanyuma bagashyiramo ibiharuro bitari byo kugira ngo baronke banyuruza ntiyinjire ku bitaro. Ayo makuru avuga ko bamaze kunyuruzwa amafaranga ashika hafi imiliyoni 10 ariko gushika ubu ntibiramenyekana igihe ubwo busuma bwo bwaratanguriye. Iyi ngorane y'ubusuma ibaye mu gihe abakozi benshi bavuga ko imishahara yabo yagabanutse cyane kuva hatangura uburyo bushasha bw'imishahara bita politique salariale. Bamwe bavuga ko bakaswa amafaranga ari hagati y'130,000 gushaka 160,000 ku kwezi kuyo bafata imbere y'iryo tunganywa rishasha ku mishahara. Bamwe mu bakozi baragiriza umuyobozi ajejwe iby'intwaro n'amafaranga dafo barashingwa ibere ko bariwe yatanguje ibyo bita ibihano kuri bo kandi ko pare indiciere hamwe na pare emploi byabo bitagenze neza ugereranije n'abandi bakozi ba leta. Kugeza ubu nta mutegetsi n'umwe w'ibyo bitaro yigeze ashaka kuvuga kuri iyi dosiye. Igipolisi muri komisari ya Makamba aho bafungiwe kiriko kirabandanya amatohoza mu gihe abakozi nabo basaba ko ukuri kuzoshirwa habona kandi ko ibyo bibazo by'imishahara byabo byotoregwa inyishu.
Basubike Nkeshimana tumukengurukire. Abakozi yo mwishyira hamwe ritunganya amazi meza Jibu mu Burundi baridogera cyane umukoresha wabo ko bahagarikwa mu kazi hadakurikijwe amategeko. Abo bakozi bose ngo birukanwa bagifitaniye amasezerano y'akazi n'iryo shirahamwe bagaheza bagasubirizwa nabo mu muryango wa bene iryo shirahamwe. Abo bakozi basaba abarongoye ishirahamwe Jibu ko bohagarika iyo ngendo bagashumbusha n'abirukanywe. Inkuru ya Julienne Muzinga.
Amakuru ava muri abo bakozi bo muri sosiyete itunganya amazi Jibu avuga ko bamaze kugenda abakozi 8 birukanywe muri ubwo buryo butemewe n'amategeko. Bavuga kandi ko iyo bahaye amasoko abantu munyuma bakabona ko bamaze gufatisha babakuramwo bagashiramwo ababo. Ikirenze ko nuko babirukanwa baba bafise amakontra kandi niyo bitwaye bagatsinda barindira ko ingingo za sentare zishirwa mu ngiro bagahebura.
Ariko kwimukira mu mahanga ajana n'umugore wiwe, rero ni ukuvuga amanyanga yose akoba n'umugore wiwe. Umugore wiwe ariko ashaka ko sosiyete ijya mu muryango wiwe yavuka. umugabo se bashitseho ni mwene wabo n'uwo mugore amanyanga ari akakogwa acakuru uwo mudretise akozwe na wa mugore aho umuryango wiwe hagize umwana ahiga ishure ubuhegeje busa acabarizwa mu kwezi kanaka kugira ahashire uwo mu muryango wiwe kandi kibabaje abakozi bose birukanwa bafite amakontra baja kwitwara ukabatsinda aho kurengana ahubwo baca biruka bakagusha inyuma bagasabuta gutangira itsinda kuko baba bayashise urubanza baragusomeye ko watsinze ukekega ko bagukomoreza ibyo sentare yagushikirije ukabura igiheruka gushika hari igice cya kinanira icyo gice cya kinanira cyari cyahawe umuntu w'umugabo umugabo aragikoreramo nk'uko abandi bose bakora bahawe ibyo bice baramwirukanye acahahase ubundi baramurenganije baba baramwateye arishanse kandi afite kontra
abo bakozi basaba nyene jibu ko kwihutira gutunganya aya makosa abera mu isosiyete yiwe
tunasabye nyine sosiyete bahaguruke akore nk'uko yahora akora aho bahora bakora mu mutekano nta ngere nta bintu nk'ibyo turi kuturumva yahora abihaba mu gihe yahora aha mu Burundi yahora abyikurikiranira turasabye rero iyari ahaguruke amenye ibyo kuberanira muri sosiyete yiwe
mu ruganda rwa Radio Inzamba agateka kawe twarondeye urongo iyo sosiyete Ines ya Kizimana ariko acaturungika ku mushingwa manza aburanira iyo sosiyete Lionel Bigirimana nawe akaba yatwishuye ko ibyo abo bakozi ba Jibu bavuga ataca biziko
Inzamba
turabandanye n'amakuru twabateguriye mu gisata cy'ubutunzi faranga y'u Burundi ngo ribandanye rita agaciro ku isoko nk'uko bivugwa n'ishyirahamwe Paseme yishinze gukangurira Abarundi guhindura ingendo kugira bashike ku iterambere ririma iryo shyirahamwe rivuga ko iryo soko ariryo ryerekana neza ko ubutunzi butifashe neza mu gihugu ishyirahamwe Paseme risigura ko muri kino gihe atawo kwishimira ko amakonteneri y'ubutare aheruka gushogwa hanze nk'uko umukuru w'igihugu yabivuze agiye gutuma ibintu bihinduka mu gihugu tutege amatwi Faustin Kumana arongwishira hamwe Parseme
irerekana ubwa mbere yuko ijya soko yo ku ruhande ari soko yerekana agaciro k'idolari kuko murabona bihinduse kuri ijya soko ni habantu babona ku idolari ryagabanuza agaciro canke giyongereye kandi tuzi ko mu ibanki nkuru y'igihugu idolari ryagumanye agaciro karyo no kuvuga rero yuko igiciro cyo kurya soko yo ku ruhande nico abantu babonera ku yuko idolari ryabone canke ritabonetse kandi ntawutazi ko kurya soko agaciro kudoje kugabanuka ni nk'isoko mu zindi abaguzi babaye benshi iryo dolari rito igiciro kiraduga abarikeneye ari benshi batarikeneye nabo abarikeneye bakagabanuka rikiyongera igiciro kiragabanuka abasigaye kumenya imvo ituma uko kutarigura cyane kurigura cyane kuri rya soko imvo iyo ziba zazananye tugiye turabicoca ariko byifashe ubwa mbere hoho naho vuga yuko amakontenere y'ubutare umukuru w'igihugu yarungise hanze agiye uko ayo makontenere amafaranga yabo yamaze kuboneka sinibaza mu exportation kuko ibyo bishobora kubwira ko bishobora kugenda gutyo kuko nta bujya butare burafata inzira buzocamo kandi nibwashika bujya butare bugiba aleta brit ni ukuvuga bazobanza uhingure gatoyi babanza bagitetema barabe na tenere ku mbuco bita concentration y'ubwo butare waba ukina imwe ni bungana hama gaheza bakariha amaprocedure mamuku yo kuriha akajya nkavuga yuko rero bujya butare ariko bwarebe bwinjira amadovize uno munsi nigisata cikaba nyine cyari kigize imizi kigenda nta madubi zivuga ngo ashemeye cyinjije gusumba mu myaka iheze nyine byahora bigenda hanyuma naye amafaranga ava mu mafasha Burundi nyine na aza ntari gihe abayini ariko ari nyine ngana kandi tunaretse gutyo mwari yumbiye mwebwe nyine ko mushinga niwe gacare tavuga yuko naye aje gutumanya imigambi kurujya muri ari biwa madora urenga kamaze gukora intica ntikize donka amahera agenda gutyo atacho atumari
Yishyirahamwe Paseme rivuga kandi ko bimwe mu byo leta ikwiye gukora kugira ubutunzi bw'igihugu bushobore kwiyongera ari uko hotunganywa neza igisata cyo gushorera hanze ibintu bimwe no gukwega abagwizatunga bo mu mahanga ngo bazane imitahe yabo mu Burundi n'ubunyene dukurikire Faustin Ndikumana
twibaza yuko muri iki gihe context ihari nubwo tuvuga tuti budget d'austérité nuko Uburundi bushaka kuzamuka mu byiterambere buzushobora gukenera ibintu byinshi bugurira hanze ukuri ko imeze ayo mashirahamwe za radio za Bradina yande biterambere amabaratu kubaka nibiki byimirije kuduha gutuma dushora kugura ibintu byinshi hanze byankenerwa kugira iterambere riboneke bayitamo les importations saines zije gufasha igwiza ubutunzi by'igihugu mugamugihe balance commerciale nukuwa ugipimo cy'umunza n'ibyo dushorera hanze tugurira hanze kiri ku 20% nuko ubwo ibyo twashorera hanze bituma dushora kugura 20% y'ibyo muse 20% n'ibyo dukeneye hanze urumva ro probleme iracyari strictire ico gihe rero ayo madu byatabonetse neza ngo yerekane mu byo biri biri kiragura muri ibyo dukeneye bya bihuta haba hari ikibazo nibaza reko leta inyingo yofata kwaho gahengwe karo kwidura ariko yagabanuka ufatwa izo nkingo rero zaguherekeza kugira abo bize ko amadoviza zoba yobana yagabarutse agaciro bice bigenda gutyo izo nkingo rero n'izindi nta zindi ngingo zindi zikomeye ni ivyo gutugana n'ivyo dushorera hanze amahera akinjira ni ivyo kugira ico bita liberalisation amadovize n'abayinjiza bakagwira nawe waje kuri iyo soko nyene yo ku Rwanda haba ibivyaro by'uko kongereza umwizero w'abazana amafaranga w'abafasha Burundi nka amafaranga za banki mondiale ntagira icakora kandi bayatuzaniye hose urumuhura tuzibira hariho abagwiza atunga bizindi zimitahe hariho kugaruka isura giza cy'u Burundi bamukerogendo bakaza abaturisi bakinza amadovize no gutunganya amadovize neza make yabonetse bonne gestion transparence amafaranga ntaje mu bidakenewe amamisiyo n'ibiki izo n'ahandi hose baraheza bakabisaba bakabiraba
uyu yari Fosendi Kumana arongoye ishyirahamwe Parseme nk'uko bimenyereye ku misiyo yose ya mbere dusozerana amakuru twabategure kuyavugwa mu nkino amahigwe ni make cyane rwose ko Aigle Noire izoshobora kubandanya amahiganwa mu nkino z'imigwi yabaye ya mbere iwabo ku mugabane wa Afrika nyuma yaho ku munsi wa gatandatu umugwi uturuka mu ntara ya Makamba utsindiwe ku kibuga cawo na Al Ahly yo mu Misiri igitsindo kimwe ku busa muri basketball naho imigwi ya Dinamo na Remesha niyo yaraye ironse uburenganzira bwo gukina urukino rwa nyuma ruzoba kuri uyu wa kabiri n'imihiganwa gitiriwe intwari inkuru tubaza Alexandre Niyunge
imiliyoni 10 z'amarundi niyo imirwi ya Dinamo na Remesha izohiganirwa kuri uyu wa kabiri ku kibuga cha Department de Sport ni mu rukino rwa nyuma rw'igikombe cyitiriwe incungu z'u Burundi arizo Rwigwa Gasore Yigu zikurikira ku Burundi na Melchior Ndadaye incungu ya demokrasi kuri uyu w'Imana mu nkino z'igice cya kabiri gishyira cya nyuma Dinamo yatsinze Rezipo amanota 67 kuri 47 nayo Remesha itsinda Urunani amanota 25 kuri 63 ni mu nkino zitegurwa buri mwaka na Fondation Pax Burundi ifatikanije n'ishyirahamwe rya basketball mu Burundi FEBABU mu mupira w'amaguru ho umurwi wa Aigle Noire ku munsi wa gatandatu ku kibuga intwari watsinzwe na Al Ahly wo mu Misiri igitsindo kimwe ku busa hari mu rukino rwa mbere mu nkino z'igikombe cya Afrika cy'imirwi yatahukanye ibikombe iwabo Ligue des Champions urukino rwo gusubiza ruzoba mu ndwi zibiri hari Cairo mu Misiri nayo kuri uyu w'Imana mu nkino z'igikombe cya Confederation ya CAF umurwi wa Flambeau du Centre wanganije kimwe ku kindi na Singida Black Stars yo mu gihugu cya Tanzania nabo nyene urukino rwo gusubiza ukaba rutegekanijwe mu ndwi zibiri i Dar es Salaam muri Tanzania
Alexandre Niyunge ko nawe nyene tugukengurukire ahaniho duciye dusozera amakuru twari twabateguriye kuri uno wa mbere reka nshimire mwebwe mwese mwaduteza biri nshimire n'abagenzi banje bamfashije kuyegeranya naho utaha.